Imuva ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fidele Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe muteze amatwi, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Sentare muri Tanzania yaregetse ko Freeman Mbowe, umukuru w'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi, ivyaha by'ubugumutsi bifitaniye isano n'iterabwoba. Freeman Mbowe hamwe n'abandi bantu 10 bafatiwe mu gisagara cha Mwanza ku munsi wa gatatu muco umugambwe wiwe wita ikimenyetso cha Perezida Sami Suluhu Hassani cyo kubandanya ubutegetsi bw'Ikenye bwa John Magufuli yasubiriye. Mu itangazo ryo ku munsi wa kane, umuvugizi w'igipolisi David Misime yavuze ko Mbowe yafashwe yagirizwa umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba harimo gufatanya mu cyaha cyo kwica abategetsi bo muri leta, aho batandatu mu bantu biwe bamaze gucirwa imanza na sentare. Abimukira bashika kuri 57 baraburiwe irengero ejo ku munsi wa mbere inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye bugeze ku nkengera za Libya. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hamwe n'abimukira OIM ryabitangaje ejo ku munsi wa mbere. OIM yavuze ko ubwo bwato bwibiye bugeze ku kivuko cya Hormuz ni muri Libya ku birometero 120 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli. Icyatumye ubwo bwato buzama nticyashotse kimenyeshwa. Abarokotse bavuze ko abakenyezi 20 hamwe n'abana 2 bari mu bahasize ubuzima nk'uko OIM yabivuze. Tukiri muri Afrika, Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi arashima kubona ibihugu bya Afrika byararungitse inteko kugwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'ico gihugu. Mu ijambo rya mbere yashikirije mu ijoro ryo ku munsi w'Imana yemera ko igihugu kiwe cyakiri inteko mvamakungu, Perezida Philippe Nyusi yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari mu gihugu ciwe kuva ku itariki 9 y'ukwezi kw'indwi. Botswana ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko nayo yarungitse hafi abasirikare 300 gushyigikira Mozambique muri urwo rugamba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, amazu aharurwa mu bihumbi mu buraruko bwa Leta ya California arabangamiwe n'imiriro yateye ako karere kandi iriko iratongora mu gice cy'uburengero bw'ico gihugu. Abategetsi bavuga ko amazu arenga 10,000 ageramiwe kandi abantu baba hafi y'ikiyaga Almanor basabwe kuhava inyuma y'imiriro yibonekeje mu mpera z'indwi iheze. Abategetsi bavuga ko imiriro ikomeye 2 imaze gutongora hafi ibirometero kwadrato 180 by'amashamba mu makomine ya Plumas hamwe na Bate ni mu buraruko bw'igisagara cya Sacramento muri Leta ya California. Abagendereza ibihe bavuga kandi ko iyi ndwi igiye kubamwo ubundi bushuhe burenze muri Amerika nka yose. Perezida Joe Biden wa Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mezi ari imbere abasirikare ba Amerika muri Iraq bazorangiza urugamba rwa gisirikare. Yabitangaje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru igihe yariko arabonana n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi ku ngoro ya perezida ya White House. Perezida Biden yavuze ko umurimo mushasha abo basirikare bazoca bahabwa kuzoba ukubandanya gutanga imyimenyerezo ya gisirikare gushyigikira no gufasha guhangana n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu igihe uzoba wivyukiranije. Ariko yavuze ko mu mpera z'uyu mwaka ata musirikare wa Amerika azobarizwa ku rugamba muri Iraq.
Aloyce Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo zitewe ubwoba n'ikiza cha COVID-19 bitewe n'uko imigambi y'ukucirinda yashizweho itubahirizwa.
Dusaba uburinzi uko natwe budusasibiriza tukirinda corona kuko twe gihe twayigwaye tuzohona twese. Nk'ikiza ari imana guzidukinge canke tuyigwaye tuzosanga twarahetse.
Uyo ni umurundi kazi ari mu ikambi impunzi ya Rusenda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umushikiranganje w'ukwivuna abansi mu gihugu arahakana amakuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu hamwe n'igisirikare cy'igihugu kibanye cy'u Rwanda ko hari imigwi y'inyeshamba z'abanyarwanda iri mu ishyamba rikimeza rya Kibira. Alain Tribert Mutabazi yabishyikirije ejo kuwa mbere ariko yerekana iz'ubushikiranganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu arangiye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya, Eloge Wilkanes.
Ashikizi byarangwe n'ubushikanganje arongoye bwo kwivuna abansi ya Lentribert Mutabazi yavuze ko byo mu ntumbero y'ukubahiriza intwari bereye abushikanganje bwose bubwirizwa gushyira ku mugaragaro ivyo bwakoze biciye mu nyamakuru kwa mezi atatu ashize. Yagarutse ku migambi mikuru mikuru ngo abushikanganje bwari bwarihaye kugera ko irimo gukomeza gucungera imbibe z'igihugu kurusha kwivuna abansi, gukomeza intwari bereye, gusimbataza ubushobozi bw'inzego zitandukanye mu byerekeye amategeko, uguteza imbere ishusho ya FDNB gisirikare cy'u Burundi hamwe no kuduza imibereho y'abakozi b'ubushikanganje. Mu biganiro yahamenyesha kuri uko mugwa mukuru butunze Bujumbura Mutabaza twabushikanganje bwo kwivuna abansi yagarutse ku makuru amazi imisi yemezwa n'abanyagihugu ko mu ishamba cimeza rya Kibira herereye mu ntara ya Cibitoke hari imigwi y'abagwanyi bavuga ikinyarwanda imaze igihe ihibonekeza gatana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga urimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo popemeza kubera akarere kakarimo ishamba rinini yegereye umupaka w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngirango rw'ababanyi hari abo Rwanda hari gihe usanga bakunze kubivuga gucyo.
Ariko mu mezi y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka igisirikare cy'u Rwanda cemeje ko hari inyeshamba zibiri za FRN ahitwa Rwamisave zahiciwe hongera hafatwa ibirwanisho mu gihe kivuga ko umugwi wari wateye wambutse uruzi ruhwa ku ruhande rw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke unahanga gusubirayo. Mu gihe hari amakete yagiye habona n'ijwi rya Amerika rikayarabukwa yandikiraniwe hagati y'umukuru w'ingabo za Somalia n'utwara inteko z'abasirikare b'Abarundi muri ico gihugu zimu ikorwa cyo kugarukana amahoro mu rwego rwa misom bagizanye kuvogerana. Mutabaza asigura ko atavyo ari bwumve.
Ntacyo utuma abasirikare b'abantu bari hariya bajyanira imigenderanire mibi n'abasirikare b'igihugu cya Somalia, ahubwo abasirikare b'u Burundi n'abandi basirikare bari mu rwego rwa misom bariko barafasha abasirikare ba Somalia mu byanjye n'imyimenyerezo itandukanye ya gisirikare kugira ngo bashobore kwicungerera igihugu cyabo mu gihe amahoro n'umutekano bizoba byaragarutse muri icyo gihugu.
Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nabwo bushinzwe abahoze ku rugamba. Ariko nkaho muri site ya Karurama mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga ko bibagiraniwe batavuzwa. Uko niko babibwiye ijwi rya Amerika.
Biragoye cyane nk'iyo umuntu agize ikibazo cy'indwara yihuta usanga bimugora kugera kwa muganga. Mu bisanzwe twasaba nk'umuganga hagufi. Iyo umuntu yagwaye akaremba turinda gutelefoni Bujumbura mu gisata kitejezwe. Iyo nk'iyo umuntu adafisite kurumva bica bigora umuntu abandanya aremba. Dusaba nk'umuganga hagufi kuko fiso umugabo utandukanye hariho usanga yaramugaye amaguru ugasanga niyagwaye biragora no kwinjira mu modokari nasezera urandagira kugasanga niyo yipakize ayirihira gusumba amahera we yirihira iyamana kibuzombora
nk'uburona nkajewe ngendera kuri sezerura kugira nuriri imodoka ntangura kurihira umutwe wiwanje ngasubira nkarihira aka kakinga ubona ngendako bitaro bya leta rero n'ukuntu bimeze twebwe n'ubumuga dufise ukuntu bumeze ibikoresho dukoresha ntabyo usanga bafise nta nabikeyi twebwe turagwari ayo ma infection turagira gute ugashansanga muri ayo ma laboratoire nta bikoresho bagira kubyerekeye ubumuga bwacu ino ntacu bashobora kudufasha na gitoya. Wabaye umuhango muga ntivyigeze bija mu ngiro bari baratwemereye yuko hari umuganga yoza akabana natwe naha tutobana natwe bwe mugaba akaba hafi mu ntara hamwe tugize ikibazo tukamwitura akadutunganiriza.
Ishyirahamwe ADEMEHASH naryo rihurikiyemo abahoze ku rugamba ribabajwe no kubona atamategeko bafite abagenga kasembiza bigomba mukuru waryo.
Icyo dusaba ubwambereho ni uko hategeza kuboneka amategeko agenga abahoze ku rugamba. Niyo twaharaniye kuva mu 2007 tukana kubitigwa mu barabara tukafatwa nabi cyane
ibi byose umushikanganje bajejwe arabizi kandi ari byo bahuriza ko
zukuri tubazi ko abahoze ku rugamba bafise cyo kibazo cyanye no kuvuzwa ariko umushikanganje nakubutagira kugira ngo abo bahoze ku rugamba bashobore kuvuzwa mujye hanini bitoga bavuga yuko ayitegeko ribagenga itarajaho nibaza ko uko twabivuze mumba ko itegeko ryamaze gutegurwa turizeye byo kuri ko n'igiyemezo rigashirwa mu ngiro abahoze ku rugamba batazosubira kwitoga barakurikiranwa nubwo mugabo hariho n'ibindi bibazo waba afise bikeneye ko uburyo bwongerezwa kugira ngo bitabweho kurusha
twese mu bihugu bya Somalia na Central Africa abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu ngabo za ONU n'umwe bwa Afrika igisirikare cy'u Burundi cyanavugwa kuba kirungika abasoda ku butaka bwa Congo nk'uko amashyirahamwe yigenga yabitwiganiye ariko kirabihakana. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Rwanda inama nshingamateka rusangi yemeje itegeko rigenga ugwego rujejwe iperereza ku mafaranga afise inkomoko idatomoye. Inkuru mushikirizwa na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Abashyize b'iki kigo bagihaye inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya iheza ndonye, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo. Urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa by'ihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego, hagamijwe gukora ubutasi ku mari, guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa, gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho, ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo. Muri itegeko kandi hagenwa ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari, harimo Banki Nkuru y'u Rwanda, ibigo by'imari, isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga, abavoka, abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga. Hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo. Uri depite Mutesi Anita.
Gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo. Aha rero nahibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rwinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi.
Perezida wa Komisiyo y'Imari, Umutekano n'Ububanyi n'Amahanga ari nayo yanonosoye umushinga w'itegeko bwana Bugingo Emmanuel, yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we.
Ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga. Iyo rero batazitanze abo barabigenzura buri munsi, niyo nshingano yabo, bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze bayatangiye igihe, uwabanyuranije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano. Ndetse mu ngingo ya 8 mu bubasha araho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa abashinzwe gutanga amakuru ari igihe bashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera. FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari kugira ngo bagire amakuru yuzuye. Aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru, kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi. Nk'uko mwanabibonye, FIC ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde abavamo, hari abiyongeramo, bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana ahanga wana jirangu mumari mungi nje urebye mu nshingano za IFIC.
Iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba kigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego rwego rwose gusura urwego ruzabarizwa muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi, ariko Ministeri kazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa, ibindi byose iki kigo kikazajya kibyimenyera. Nyuma yuko itegeko ritowe n'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere, hasigaye ko rishyirwa mu mukono na Perezida wa Repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta rihita rishyirwa mu bikorwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mugihe virusi ya corona ibandanya kwiyongera muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziteye ubwoba n'ico kiza bitewe n'uko ingingo zo kucirinda zashizweho zitubahirizwa. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Mugihe hirya no hino mu gihugu cya Kongo hashizwe ingamba zo kwirinda virusi ya corona, mu karere ka Fizi na k'ingambi ya Rusenda iherereyemo hosiko bimeze, kuko usanga ingamba za Ministeri y'Ubuzima zo kugwanya COVID-19 zitubahirizwa. Bigirimana Ani Marie ni impunzi yo mu Rusenda, ari mu kigero cy'imyaka 60, atewe impungenge n'ubugi ingamba zo kwirinda virusi ya corona zitubahirizwa.
Bavuka mu ngombwa barahuhimiriza kugambara, ntibabikurikirana ko tubwambaye twese. Nubwo tubwambara ibifyeri rubushira munsi y'agasakango kitwagura bagafuka muntu, ntababikontorora. Abiyo mirongo dutonze turegerana, kuya zantambuko bavuga ntazihari. Kwakuramukanya kwa guhoberana mu nda ni bya bindi nyerekana byo batwigisha ko byo bikingira corona. Rero ibyo mbona ha mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa. Imana ni ikidukingiye, nane hogera ngo ufatwe umwe cyangwa babiri koho na twese. Rero twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya bitigiri basigura byo kwikingira uze coronavirus, babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe.
Ndore Kimpaye Generosa twamusanze muri village ya gatatu yambaye agapfukamunwa ariko kadapfutse amazuru ndetse n'iminwa, kuko kari munsi y'umunwa. Ashimangira yuko atewe ubwoba na virusi ya corona ishobora kubibasira isaha iyo ariyo yose bitewe n'ubwo amabwiriza yo kugwanya corona adakurikizwa.
Naya makashi murabona ari ngaha, umwana akura ku munwa agiye hanze agacaza agahereza uwundi. Izi kashi mubona zo kwa muganga zimara amasaha 3, ariko ngaha umuntu arayikoresha indwi, abantu batanu bakayikoresha bariko barakura ku munwa bahereza abandi. Tembo ni ibintu ngaha n'Imana y'umwijuri dutunze. Dusaba uburinzi kuko natwe dusasibiriza tukirinda corona, kuko twebwe igihe twayigwaye tuzohona twese. Gihaje n'umuntu umwe aharinjira abantu bavuye mu yindi mihingo bakiyinjirira n'udoda ira nkekiza ari Imana gusa dukinge cyangwa tuyigwaye tuzosanga twarahetse.
Nzabona Impasaver nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi.
Kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko. Aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba. Twava mu isoko tugakaraba, kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu. Irema mw'abantu ibihumbi, abavibukavu bararema, abavaza buvira bararema mw'iyo soko. Rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko.
Nubwo bimeze gutyo, insengero zo muri iyi nkambi ya Rusenda zo zivuga yuko zategetswe kugabanya umubare w'abantu bazitabira mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.
Igitangaje ni uko umenge iyi corona ni corona y'abakristo canke y'abantu basenga Imana, kuko ugiye kuraba mu kabare abadandaza mu kabare baradandaza abantu ugasanga baregeranye, ugiye mu isoko abantu ni koresere hehe hose abantu usanga mu modoka bari kumwe nta ayo maregrema ya corona ntafata mugabo bakaca baza kuyaplika mu mashengero bakavuga yuko corona iri kiragira rero kibazo sha corona twebwe ntaco tubona nico twumva gusa ku matwi mugabo mu karere torimwo ntayo turabona
ishiramwe rya IDC anaryo rishinzwe ubuzima mu nkambi ya Rusenda mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwirinda virusi ya corona byashyizeho ingunguru z'amazi ari mu muti ku marembo y'inkambi ya Rusenda abinjira mu nkambi bose bakarabiraho intoki ndetse rishira naho bapimira ubushuhe ku bantu bose binjira mu nkambi irishiramwe n'andi mashyiramwe akorera muri iyi nkambi asaba buri impunzi kwambara udupfukamunwa mugezi baziri gupokera amafaranga cyangwa amasabune imibare y'ikigo gishinzwe kurwanya virusi ya corona muri Congo igaragaza ko iki cyorezo cyaduka abantu 48,453 na 453 ari bo bamaze kwandura virusi ya corona muri Congo mu gihe 2,023 ari bo bamaze kwitwa na COVID-19 mu gihugu cyose naho mu ntara ya Kivu y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona ni 2,525. Veda Singabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Bakunze baradiye ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR yashize mu ngiro umugambi wo kwimura impunzi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi zijanwa mu ikambi ya Nduta. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu James Joven ari muri Tanzania.
Uwo mugambi wo kwimura no kugara burundu inkambi ya Mutenderi watanguye kuvugwa na Leta ya Tanzania kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2020 mu nama zitandukanye zabereye muri iyo nkambi noneho iwushyize mu ngiro. Mu bitigiri dukura muri HCR ababaye aba mbere kwimugwa ni impunzi 317 HCR itegekanya yuko burindwi bazoza barimura barenga gato 2,200. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi yabaye mu kwezi kwa gatatu yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungera umutekano muke abarizwa muri ayo makambi.
Wakimbizi walio ku Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi zinga imutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyamvanga hasanze nyakubahwa buramatari igikorwa cyo kubimurira mujya Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu ingugu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira muhira iwabo kugira ngo muzohore n'irya ngorane yo kuguma muzembagirika ni byiza ko mukwiyandikisha ubunyene kugira ntihazeho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi
kukutana na zoezi lile la kwangu naenda Nduta alafu baadaye Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zakiriye mu byiyumviro bitandukanye wa mugambi wa Leta ya Tanzania wo kubimurira mu nkambi ya Nduta.
Yari maze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru. Ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi z'abateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko
Iryo tangazo tumaze kuryumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati cyangwa gutegereza gucaho nyine hama ku bijyanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu
cyo kuryakira ryakiriye neza ahandi naho sinaryakiriye nabi
cyishimbire ko cyakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo cyambo ko atari kuri ku ntacyo buruhindure ko kubera urusanzwe uri mu nyine guko mukutegejwe ni kubi intamba nyine ziriho none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye uzashira gusanga arashaka kugenda ugasanga wagiriye ibibazo aho aho kagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi cyo mu yindi biragoye kurumba ubwiye kwanze ubuzima bushyashya.
Leta ya Tanzania itegekanya yuko niyaheza kugara burundu inkambi ya Mutenderi izoca ibandaniriza uwo mugambi mu nkambi ya Nyarugusu, aho abarundi bahungiye muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta kugira asigare inkambi zibiri arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izosigaramwo abakongomani gusa. Mu bitigiri vya nyuma byatanzwe na se mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, abarundi basigaye mu nkambi ya Mutenderi ni 23,513. Mu nkambi ya Nduta hasigayemwo impunzi z'abarundi zigera ku 57,567, hamwe na Nyarugusu 51,820. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti banywanyi, aha niho amakuru y'akakanya agarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yele.
Furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vienshi. Agasaro kaburaga kaboneke benshi.
Aha, kaboneke benshi. Ejo heza na yo ya kose vienshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwanyu munara. Ejo heza na yo ya kose jinshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwanyu munara. Furaha manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.
Radio, ich bin ja Amerika.